Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Ndabahaye wiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe kaze muri aya makuru y'ukuri wigenekezo rya 40 umwaka wa 2022 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Eje ni ntakiruta imana umukenyezi yarasanzwe aba mu gihugu cy'Ububirigi yarayatowe ikiziga mu hoteli Portation iri muri quartier ya Gihosha mu gisagara cya Bujumbura. Abamubonye bamenyesha ko yanizwe mu kwicwa. Mwaka na w'ibihumbi 2021 waranzwe niho nyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Pacifique Nyinahazwa arongoye umugambi ndondeza amenyesha ko ikibabaje ari uko umukuru w'igihugu atigeze afata icyo kibazo mu minwe. Ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu birakenewe kunagurwa kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere mu Burundi. Poste ndi komana arongoye Pacse masaba umukuru w'igihugu guhimiriza kugira ngo ivyavuye mu nama idasanzwe y'ubutunzi bije mu ngiro bidatevye nongeye kuba ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ramutsa nongera kubifuriza ikaze duheraye makuru kuri no nkuru ivugwa mu bijanye n'ubugizi bwa nabi. Hari kiziga cy'umukenyezi w'umurundi kazi aba mu gihugu cy'Ububirigi cyatowe kuri uyu wa mbere mu cumba cy'inzu yakiri ingenzi yarimwo kimaze kononekara. Iyo nzu ikaba iri muri quartier ya Gihosha Rurare muri commune Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Ababonye ico kiziga bavuga ko yoba yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana. Abantu batandatu nibo bamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Ni inkuru twateguriwe na Josine Kaze.
La pédicurie médicale, la réflexologie ainsi que des cours de yoga. Moi personnellement, ça m'a permis.
Iyo ni ijwi ry'umuhisi Eugenie Ntakirutimana aho yari kwavuga ingene afasha abantu bagwara inzara zinjira mu mubiri avuga n'indi migambi arangura. Ikiziga ciwe catowe kimaze kononekara ku mutaga wo kuri uyu wa mbere uheze mu cumba c'ihoteli yari yashikiyemwo muri quartier Gihosha Rurare. Abamuheruka ubwa nyuma bavuga ko bamubonye mu ijoro mirongo itatu na rimwe Kigarama umwaka uheze w'2021 igihe c'isaha zine z'ijoro. Ababonye ikiziga bavuga ko yoba yishwa nizwa amaguru n'amaboko yiwe yaraboshwe umutwe wiwe utekeye mu gitambara. Amavarize yiwe yose yari yuguruye ibintu bisanzaye mu cumba ariko icumba ciwe cugaye neza bisigura ko kitabomowe. Ayo makuru nyene avuga ko Eugenie Ntakirutimana yoba yishwe n'ababandi boba bari bamubonanye amafaranga menshi. Ayandi makuru akavuga ko yoba yishwe kubera amatati iyo mu muryango. Eugenie Ntakirutimana yavuka mu gacimbiri itaba umutumba Shembati zone Nyabibuye komine Mutaganzwa mu ntara ya Kayanza kuri bibe gwiye komine na komine mutaho y'intara ya Gitega. Yari yarahukanye n'umugabo wiwe Dr. Anastase Siapata haraheze imyaka hafi 30. Bikavugwa ko yoba yarafitaniye amatati y'amatungo y'umuryango n'umugore wa kabiri wa Dr. Anastase Siapata apfuye afise imyaka 67 y'amavuko asize abana batatu bariko baragera mu bigero. Ikiziga ciwe caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro wa Kaled. Abantu batandatu bak bamaze gufatwa kumvo z'amatohoza kuri ugo rupfu.
Arakoze Josine Kaze. Umuntu w'umugabo yaraye yishwe ku musozi Bugera muri commune Ndava mu ntara ya Mwaro. Prosper Kubwimana yishwe hafi nka saa tatu z'ijoro zo kuri uyu wa mbere buca ari kuwa kabiri. Mu gipolisi mu ntara ya Mwaro bavuga ko uyu muntu yariko yiba ibiraya mu murima hanyuma akomerezwa n'abari barariye iyo mirima mu gihe yaragombye kubatema bariko baramutesha kwiba. Umuntu umwe mu bakekwa akaba yafashwe ku mvo z'amatohoza. Abajeje ntaro basaba abanyagihugu kureka kwihanira ahubwo bakitura ubutegetsi. Mujanye nagateka kazi na muntu umwaka w'2021 wabaye umwaka wa mbere mubi mu bijanye niho nyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2016 nkuko bimenyeshwa n'abaharanira agateka kazi na muntu haba mu bijanye n'ibugwa irengero no kubarizwa igufa. Kubwa Pacifique Ninahazwa arongoye ishyirahamwe Focode, ikibabaje gusumba nuko umukuru w'igihugu atigeze yerekana ugushaka ko guhagarika ayo mabi atandukanye y'ihonyangwa rya kiremwa muntu. Kurikira Pacifique Ninahazwa.
abagiye baranyuruzwa cyane cyane ni mu migu yarisanzwe ibangamiwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi b'umugambwe CNL abanywanyi ba MSD ariko kandi haranabonetse n'igitikiri kitari gito cy'abanywanyi ba CNDD banyurujwe inzego zinyuruza abantu ntizahindutse kanini kuko dusanga nkuko byari bimeze urasangamwo iperereza rijya bita documentation urasangamwo igipolisi harabonekamwo imbonerakure ariko uyu mwaka hari ugwego rudasanzwe rwabonetse kurusha zindi mu byo kunyuruza abantu ni iperereza rya gisirikare riza kunyuruza abasivili ariko kandi rikabikora bifatanije n'umugambwe CNDD-FDD maze abantu bafashwe bakaca babugwa irengero ryabo ikindi kintu novuga muri ico gisata ni ibintu byo guhotokotera ubuzima bwa kiremwa muntu harabonetse abantu benshi cyane bahohotewe bamwe bari muri abo bafashwe nk'abanyurujwe bagatsinda bakaboneka mu nyuma bikaboneka ko bari bapfungiwe mu iperereza iyo babonetse rero bakaboneka batari bake barahohotewe bikomeye gushika naho hajya muri documentation basizeho abaganga baza kuvura bahohotewe kugira ngo babatware imbere y'ubutungane basesuka haranabonetse abantu bapiriye mu bitaro inyuma y'ihohoterwa rikomeye bakorewe mu iperereza ntawo kwibagira kandi yuko muri uyu mwaka habonetse cyane bimwe bita ubwicanyi ndengerabutungane execution extrajudiciaire abantu bagiye barafatwa n'igipolisi mu nyuma bakaca batogwa ibiziga akamaramaza n'umuriro wateye mu ibohero rya Gitega aho abantu indiri gushwe munsi batazwi bitigiri bahahiriye ariko leta ikabidashaka gukora amatohoza ku byateye uwo muriro ikabidashaka kuvuga ibitigiri by'abahapfiriye ikaba na leta yanyigeje ibiziga by'abaguye muri uwo mucanwa
Uburundi ngo ubukeneye abarongozi kuva ku barongoye igihugu gushika mu ntwaro hasi batahura agaciro k'ubuzima bwa kiremwa muntu aho ngo niho umuntu yokwizera ko amabi akorerwa abantu yoteba agahagarara n'ubunyene Pacifique nini nahazwe
ubwa mbere amategeko ajyanye n'ingene umuntu yiketswe kwicaha afatwa akubahirizwa ni ukuvuga uwuje kumufata ateza kuza afise umutahe wavuye kwa procureur umufashe ateza kwivuga uwari akavuga naha mujanye maze imijyango ikamenya ahibariza mu gihe naho bishitse umuntu akaba yafashwe ntasubire gutogwa abamufashe kaba bazi ko bataheza gukurikiranwa cyangwa iyo hatowe ikiziga bikabizwi ko umuntu yamufashe uwo muntu ategeza kuca akurikiranwa kandi bikabitegeko ku nzego zibijejwe ku buryo igihe cyose yavuze ko ari umuntu yanyurujwe habaho urwego rubyishura ko rukavuga icyo rikora rurakora ku kibazo cy'uwo muntu ku bijyanye no kubahohotera nuko muri za parke naho hotangwa itegeko ko ku bantu bose bakiye mu iperereza imbere y'ukubanza kubabaza ibindi byose habanza kubasuzuma ko batahohotewe ko atankoni bakubiswe nuko rero uwo mwera wo vibukuru wova ku mukuru w'igihugu wenyine agatanga amategeko kuri izo nzego ajejwe amategeko ajyanye n'uko bahiteka ry'umuntu be no kwisunga amategeko muri izo byose biba biri ko birakogwa
muri kurikirane rw'ibyokorwa mu bisata bitandukanye by'igihugu mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tuzobayagira ibijanye n'igisata cy'ubutungane muri ko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agatika kawe mukanya turayabandanye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba cyane abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
Akana akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
mu gisata cindero ikigega mpuza makungu cishiramwe rya ONU kijejwe indero no gutabara byihuta ibihugu bigiramiwe mu gisata cindero muco bita education sans délai mu rurimi rw'igifaransa caremeye kuzotanga ifashanyo ingana n'imiliyoni 12 z'amadolari y'abanyamerika azoza gufasha muri ico gisata mu Burundi Icho gikogwa kikazoshigwa mungiro na leta y'u Burundi fadikanije n'ishyirahamwe World Vision riri kumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka k'abana UNICEF uwo mugambi ukaba ufise intumbero yo kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni 18 z'amadolari y'Abanyamerika. Igisisa mbere cy'iyo mfashanyo kikazofasha abana barenga 130,000 ibice 50% mu bazofashwa akazohara abana babigeme akazofashwa n'abana barenga 300,000 bahevye amashure kubera ikiza cha COVID-19 abahungutse n'abahevye amashure kubera ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibidukikije. Ayo mafaranga yotegerejwe gukoreshwa mu guteza imbere akanovera k'indero mu Burundi. Liberant ntibashira kandi yitaho iby'indero mu byabona byoshigwa imbere, harimo guha ubumenyi bukwiye abigisha no gutanga ibikoresho bikwiye by'inyigisho mu mashure. Kurikira Liberant ntibashira kandi
icambere cyo nuko hoba imigambi y'imigabo irashe yukunagura igisata c'indero, kuko ni igisata kirimo ingorane nyinshi cyane zanatumye akanovera katituka. Nuko rero hoba inama rukokoma ariko ihuriyemo abahinga banonose byo kwigisha amasendika abavyeyi kabose begwa n'igisata c'indero bakigira hamwe ingene igisata c'indero chonagugwa n'abari mu mahanga diaspora bakajamwo kugira baterere agacugo kumwe gushira imbere kwigisha abarimu kugira banonosore neza ibyo kwigisha baba abashasha baba bakora kugira imyaka iri imbere ibazo cy'abarimu banonoso ibyo kwigisha babe bariho kandi babe bakwiye. Ikindi cya kabiri amahera yo gukora ugugwa rero ibikoresho mu Faransa materiel didactique byotuma abana biga neza kakanovera kakagaruka. Ikindi kubananya kubakwa amashure kugira gitigiri cy'abana kigabanuke mu mashuri amwamwe. Murazi neza kandi mu nivyo mubona ku masanamu ingene abana biga bicaye ku mabuye. Nuko rero ico kibazo cyo dore go muti hakagugwa intebe naho bandikira bikwiye mu mashuri yose kugira abana bige borohewe.
Ubu naho dutandukira igisata cy'ubutunzi, harakenewe uburyo kugira ngo abarundi baronswe ibintu byankenerwa mu gisata cy'ubutunzi. Muri uno mwaka dutanga 2022 ivyo bivugwa na Faustin Kumana arongo ishyiramwe Parseme kubwiwe ngo hari vyinshi nk'amashure n'ikibuga c'indege bikwiye gusanurwa vyihutirwa. Akamenyesha kandi ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi gikeneye vyinshi kugira ngo gishobore kugwiza umwimbu gutyo abanyagihugu bashobore kuronka ico rirenza. Kurikira Faustin Kumana.
Hari ivyo ari amafaranga y'agaciro bikigisibije amafaranga y'agaciro n'ibijanye n'ama infrastructure ivyo n'abarabara n'amabaraje uravye bicuka c'indege ca Bujumbura igihe kimwe gusubirwamwo ukaraba abanyeshuri aho bigira mu za ecole primaire urumva ivyo ni ibintu bizana equipment vyibanze ubona yuko hataraboneka uburyo bwo kugira ibishuri bujya mu ngiro. Hamba ibindi nibi tubona amashirahamwe ivyahingura bitakishobora kuboneka ku masoko ugasanga abarundi ntibakironka le produit de premiere necessité ari isukari ari ibinyobwa ari sima canke n'ibindi. Hari zama serivisi usanzwe za permis de conduire ziriko ziragorana kuboneka mu maserivisi ugasanga rero nyimba ari izo endisi ivyo vyoka vy'abarundi bitaboneka kuko tubona ko ariko aragwira izindi ari mahinguri usanga reka arakora ibinyobwa mugabo ubona neza yuko kontrole mu bijanye na kalite turaje gucanga kubera ibintu tubona ko bidashemeye. Ikindi uko tubona inflation ibijanye n'ibitugira iduga ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa byabaye binini cyane muri inflation. Uravye raporo yiste gusanga ibiribwa ari byo bifite ikibazo kinini nubwo yuko umwibu mu by'uburimyi n'ubworozi utameze neza uko twabyifuza kugira abantu bashobore gufungura byo amikoro bafise. Icyo gisata rero kiracakeneye byinshi.
Fose Ndikumana arongera akamenyesha ko mu bijanye n'intwari ibereye umugwi severe ugifise akazi kuko hakiri agahaze. Fose Ndikumana akamenyesha ko hari hakwiye nyabona gushyira mu ngiro ibikorwa byose vyavuye mu nama iheruka kuba mu bijanye n'ubutunzi babifadikanijemo na leta nubunyene tumwumvirize
ubijanye n'intwaro ibereye tugomba kuri bya kwezo national turavye ho kwa severe kirakora turavuga neza kwicu gikogwa nubwo chatagwe gisari kitahera kuko kiraraba neza indyane abakarikinje abarundi bagirare ku indyane kugira muri rusangi birabigwe hamwe biraba ivyo bya bituma kugira ngo ize bituma abarundi bashikira aho bashobora guhimbaza bikwibukira rimwe abarundi ba isindi twabuze ataruma abana bose bibuka babo bihere ku migwi yo bwo kucaje politiki rena guverna demokratike na duvuga tuti urabura na kimigambwe idakora akazi neza mitaga ibyiyumviro ku bibazo by'igihugu musanga imigambwe kijeje gukora ukacabona ngo bya leta rya politike aho usanga mu nzego zo hasi harakibona ko badasangiye umugambwe arabazi ugasanga mbere no mu nzego zo hasi abanyamugambwe bashaka kuba co kimwe n'abajya batwara inzego zo hasi ugasanga birasubije inyuma iby'intwari ibereye ningera abarundi batugeza ku inzego zatugeza gukora zigahana ibintu by'ubwicanyi ubona yuko abarundi batagisomera ubuzima bw'umuntu uravye muri violence interne citoyenne niba hagati y'abanyagihugu nabo nakwigwira usanga umuntu bapfito ngo baca bica umugabo ku mugore yaranize umugore urabona neza yuko haba n'ibyigene abajeje nkora mu musanga bigenza mu gufata nabo abantu hakenewe sensibilisation yo kugira ibyo bintu biranzanwa n'imizi nibaza ko muri perspective davuye n'irebyo rugenda nibaza yuko turavye inama kuko mperuka kuba byinshi byaravuzwe n'ibyorogwa ni ko haragenze ko hoba amarokomanda asakaje hamwe hakagisa ko bita appropriation nationale hakaba cyo bita plan d'action no kuvuga amarokomanda soretika yemeza ibyavuye mwe byo bija mu soretika byemeza hakaba plan d'action no kuvuga intumbero y'ingene byoja mu ngiro n'abajeje kubikurikirana kita kibugi shaja debiti ya kura kadikacho
ninonga muri iki gisata c'ubutunzi duciye dusozera ko no makuru twa twabateguriye nkingurukire mwe mwese mwa yapurikiye nkingurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya parfum dasigana mugira amahoro iwanyu no mubanyu naho butaha.